mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda numuri ya 18 muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Itahuka ry'abasirikare b'Abarundi 600 mu gihumbi babwirizwa kuba batahutse mu mpera z'ukwa kabiri biracari ubupfindo.
Ingorane zizobaho kubera zo bari muhindi mushasha mugabo imbere yuko ibi bya Somalia bibaho abarundi barabaho kandi atangabuzi gihariye abarundi babaho kandi atanza habutiko turaronka virusi twarabayemo.
Uyu ni Gaston Sindimwo ni cegera cambere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga yuko naho atabwoba bwo kubaho igihugu c'u Burundi gifise abasirikare bacu batari kugarukana amahoro muri ya misome muri Somalia ugutahuka ko abo basirikare bashika ku gihumbi kuzosiga igihengeri kinini mu kigega ca leta turabigaruka ko handi hato muwe hafi ya maradio yanyu. Akono banza nkababwira muri make ko abademokrate mu namashinga mateka leta z'umwe za Amerika jo kwa mbere batanguje amatohoza yaguye kuri perezida Donald Trump wa Amerika kuvyabaye mu myamamazi yo muri 2016 kubikorwa vyiwe nk'umwigwizatunga kuvyabaye mu gihe yari akirindiriye kubisikanya na wahoze ari perezida wa Amerika Barack Obama canke nimba aho atanguriye amabanga nka perezida yoba yararemereye ubutungane kugira ngo yiyorohereze. Akanama gakurikirana ibibazo vy'ubutungane ngane muna mashinga mateka kararungitse makete ku bantu 81 hamwe na mashira hamwe afisico asangiye na Trump babasaba inzandiko zitandukanye basabwa kuzoba batanze mu ndwi zibiri kubikorwa vyabaye vyerekeye perezida gira 45 wa Amerika. Ako kagwi kazora bacane ko habaye kuremera ubutungane no kukoresha igikenye nk'umukuru w'igihugu mu myaka ibiri ya mbere. Trump yamye hakana yivu inyuma kugira uruhara mu gukorana no Burusiya mu kungabanya amatora na hakomejwe kuvyagirizwa ibiro vy'umukuru w'igihugu White House vyatangaje ko abashingwa manza babo bagiye kwiheza vyimbitse vyasabwe nako kanama kinamashinga mateka kajejwe ivy'ubutungane imbere kugira ico bavuze ko abandi basabwe inzandiko n'ubushikiranganje bw'ubutungane. Abategetsi bari barongoye imyiyamamazo ya Trump ishami rya Trump abahungu biwe babiri Donald Trump Jr na Eric Trump hamwe rero nabandi bamwegere mu buzima bwiwe. Umushikiranganje wa Qatar ajeje imigenderanire n'andi makungu yashikirije ko afise icizere ko ibiganiro igihugu ciwe kiriko kiratunganya bihuza leta z'umwe za Amerika n'abatalibani bigamije gukorera gutorera umuti ntambara yo muri Afghanistan. Umushikiranganje Sheikh Mohammed bin Abdulman Al Thani yabitangaje mu kiganiro we na mugenzi we w'Urusiya bariko barahamenyesha makuru ejo kuwa mbere. Ubaye ubwa mbere umutegetsi ho ku rwego rwo hejuru muri Qatar hagize ico ashikirije kuja kubyerekeye ibiganiro bitanguye muci y'umwaka uhe vyatanguye muci y'umwaka uheze. Abategetsi ba Talibani n'abamerika bamaze iminsi bagira imibonano y'urutavana ko kugira ngo baheraheze urwandiko rw'amasezerano yo gukura abasirikare mva makungu muri Afghanistan. Amasezerano abarwanyi b'abatalibani bazokwemera ko atazobandanya gukorera iterabwoba kuri Amerika bakoresheje ubutaka bwa Afghanistan. Abategetsi muri leta ya Alabama hamuri leta z'umwe za Amerika niho tugarutse bariko bararondera bo bagihema inyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura gikomeye caciye muri iyo leta mu manuko bwa Amerika ku munsi w'Imana gihitana ubuzima bw'abantu bashika kuri 23. Abapfuye barashobora kwiyongera mu gihe abatabara bakiriko bararondera abandi mu vyasambutse. Jay Jones arongoye commune ya Lee yashikirije jo kwa mbere ko abantu barenga 10 gushika ino saha atawuzaho bari. Mu bapfuye harimo imiryango yose yapfiriye rimwe hamwe n'abana b'imyaka 6, 9, 10. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye amenyesha makuru ejo kuwa mbere ko Amerika igandariye abahitanywe n'ivyo bihuhusi. Imana ibakire mu bwami bwayo. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ze kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Imipaka u Rwanda ruhana n'u Burundi muri kuri bihana na Uganda muri kuri internet muratwumva ku wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu muradukurikira na tankomanzi mu gadisho muri Somalia.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijuje Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze umushikiranganje ajejwe ububanyi n'amahanga vy'u Rwanda maze guha itangaza makuru ikiganiro kuvyerekeye imaze imisi bivugwa ko ari mipaka y'u Rwanda na Uganda yo bayugaye. Mugenzi wacu Asumta Kabo yakurikiranye ikiganiro cha ministre se Zibera, turi kumwe ku murongo wa telefone. Asumta, amahoro ngaho i Kigali.
Amahoro Diane.
Ego, ministre Sezibera yavuze iki neza na neza muri nyamukuru kuvyerekeye iyo mipaka y'u Rwanda na Uganda yo imaze imisi ifunze?
Yavuze ko nta mupaka n'umwe w'u Rwanda na Uganda ufunze. Asobanura gusa ko hari umupaka umwe wa Gatuna urimo kubakwa neza ku buryo nta modoka zemerewe kuhaca. Ariko ku yindi mipaka yose isigaye ko izo modoka zihaca, ko gusa icyo u Rwanda rurimo gukora ari ukubuza Abanyarwanda gukomeza kujya muri Uganda kubera ko Abanyarwanda bahohoterwa iyo bageze muri icyo gihugu.
Hanyuma mu kanya ndiko ndacisha amaso ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane kuri Twitter, hari hamakuru yavuga yuko ingabo z'u Rwanda ziba zarungitse ku mipaka itandukanye ya Uganda gukomeza y'umutekano ku mupaka zihana na Uganda gukomeza y'umutekano. Ivyo byo hari cyo bayavuze ko gasumta.
Ibyo yabihakanye cyane, aravuga ati nta ngabo nyinshi ziri ku mupaka, ku mipaka yacu na Uganda hari ingabo zisanzwe ziriyo zirinda umutekano. Avuga ko nta mubare w'ingabo zigeze zongerwa, kandi ko ziramutse zinongerewe ari uburenganzira bwo u Rwanda kuzongera. Gusa avuga ko muri iki gihe cyo nta ngabo nyinshi zigeze zishyirwa ku mupaka, hari zisanzwe zirinda ubusugire bw'igihugu.
Uganda n'u Rwanda nkeje abamenyesha abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika baravuga yuko hari amateka yo gusumirana hagati y'ibyo bihugu abaja kwisumamwo mu gihugu cy'u Rwanda. Iby'ubuhahirane byovyo hari cyo yavuze bishobora gutera ingaruka mbi ku banyagihugu bo mu Rwanda canke ku Rwanda nyene kuvyerekeye bitandukanye ibicuruzwa bitandukanye biva muri Uganda.
Icyo nana kimubajije ambwira ko nta kintu kikabije abanyarwanda bakura mu Uganda, ko nta kintu kizahungabana na ko ibintu byinshi cyane abanyarwanda basanzwe bakura muri Rwanda n'u Rwanda rubyifitiye, ariko haramutse hari n'ibyo u Rwanda rudafite rushobora kubikura ahandi.
Hanyuma ku kibazo naco c'abanyarwanda bamwe bavuga ko babahohoterwa mu gihe bari muri Uganda, ico kibazo ministre Sezibera yavuze ko akizi nimba akizi hari kiriko kirakogwa hagati ya Kampala na Kigali kugira ngo ibintu bije mu buryo.
Yego cyane, icyo nicyo kinini cyane ministre yavuze ko yahereyeho asaba abanyarwanda, u Rwanda rusaba abanyarwanda kudakomeza kujya muri Uganda, kuko yavuze ko hari abanyarwanda barenga 900 birukanwe muri Uganda, hari abandi barenga 100 bahohotewe cyane ngo bakazanwa ari intere, ni ukuvuga ngo barembye cyane bakubiswe mu buryo bukomeye. Ministre agaheraho avuga ngo mu gihe cyose u Rwanda rutarumvikana na Uganda kureba ko iki kibazo cyakemuka, nta basaba abanyarwanda kudakomeza kujya muri Uganda.
Urakoze cyane Gosse Asumta Kabuyi, turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma utwumvise amajwi ya ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ariwe Sezibera kugira ngo twumve byinshi yavuze kuri iyo nkuru. Urakoze cyane, turasura amakuru yo hanyuma.
Murakoze nawe mukanya.
Ego, tukiri kumakuru avugwa mkarele, mugihe abasirikare amajana atandatu kuri igihumbi, Uburundi bwategereza gukura muri ya misome gushika ku itariki ya 28, ukwezi twaraye dusozereye kwa kabiri ku butaka bwa Somalia, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, yagiriza umwe bwa Buraya ko ari bwo huri nyuma y'icyo yita iburabuzwa ry'ingabo z'u Burundi kugira ngo zigire agashavu ko zo zikwegegwa ku guhagarika ubutegetsi mu kiganiro ya Hayijwi rya Amerika. Gaston Sindimwo aremeza ko itahurwa izo ngabo zizotuma haba igihengeri kinini mu kigega cha leta, yavuganye n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Nairobi mu kiganiro cihariye erojo wirikaneza.
Abasirikare 600 b'Abarundi igihugu cyabo chance gutahana kuva kuri uyu wa mbere ku muhingamo bakuwe hafi y'ikibuga cy'indege cya Mogadishu bajanwa hitwa Masla mu karere ka gatanu gacungerewe n'ingabo z'Abarundi. Icyo kibanza bahoramwo ni kizuba kwa mwambasade y'u Burundi. Ninacha batahukanywe ku maganekezo ya 2021 na 2023 kwezi guheze barimwo. Masla naho nyene ni hafi y'umugwa mukuru Mogadishu. Amwe mu makuru ava muri ya misoma avuga ko abasirikare batakirizwe nk'ingabo z'umwe bwa Afrika nk'uko akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri uwo muryango kari kari menyesheje ko kuva ku itariki ya mbere ku kwezi kwa gatatu batazoba bagiharurwa muri urwo rwego. Ariko kandi makuru yemeza ko umukuru w'inteko za misomo bwiwe yandikiye utwara ingabo z'Abarundi muri Somalia amusaba gusubiza abasirikare mu karere gacungerewe n'Abarundi, kandi ko mu gihe bakirindiye umwanzuro wa nyuma bafatwa nk'abakiri mu nteko z'umwe bwa Afrika. Twagerageje kurondera umuvugizi wa misomo Lieutenant Colonel Richard Omwega kugira agice avuze kuri aya makuru, ariko ntitwamutoye kuri telefone yiwe. Mugabo ku ruhande rwa leta y'u Burundi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yahaye ikiganiro cyihariye ijwi rya Amerika, maze avuga icyo Burundi bunenga ingingo y'akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu mwe bwa Afrika. Gaston Sindimwo:
iyo ngingo twe ntitwashimiye kuko bishyiye kuri inama y'abakuru b'ibihugu yere bari mu Uganda, aho twumvikanye yuko ingabo n'ivyo igihumbi mugabo icyo gihumbi singabo zo Burundi gusa n'ingabo mice y'ingabo yose iri muri Somalia, ko icyo gihumbi boca bagenda baragaba ingene ingabo ziriyo zingana kugira ngo icyo gihumbi kigabanganywe mu bihugu byose bifite ingabo muri Somalia. Mugabo iyo ngingo yaje kandamiza Burundi, kandi iyo shirahamwe muri iyo nama twa twari kumwe twibwire rero twabibonye nk'itangaro. Mugabo ni bisanzwe kubera turazi impamvu y'ababigira wari wa mutego wo kwerekana yuko leta y'u Burundi itashyigikiye ingabo za hanyuma bakiyumvira kuza gutembagaza ubutegetsi. Urazi ko ariko biyumvira abiyumvira yuko hashobora kuba bya bundi byo guhirika ubutegetsi ku nguvu mu Burundi ntibigikunda.
Abo biyumvira ivyo leta y'u Burundi yemeza kwibazi
n'abantu bafitiye kankanzi y'u Burundi, kuko cyane cyane abatanga uburyo bw'izo ngabo murazi ko bahereye kera abanyaburaya abagwanya igihugu murazi ko bamwe bavuga kuva kera ati ingabo zaje zitaraza bamwe babigira uko kugira ngo bacanishe mu bwa mbere abarundi, bwa kabiri babone yuko leta y'u Burundi idashobora guhagarika ingabo zayo. Ni byinshi rero cyane cyane abifuje yuko u Burundi babugira icibare cyabo hanyuma basanga ubutegetsi burafashe igihugu cyane cyane burakingira ubwigenge bw'igihugu byarabagoye cyane cyane kubyumva bati none abantu ko twaciye mu nzira no mu byatsi tubaburabuza uno munsi twoca hehe. Bacafata rinze kugira ngo bateranye abarundi biciye muri izo ngabo z'u Burundi babwiye yuko twishe imiryango bahora baronka iki n'iki mugabo ibyo navyo turabivyizi n'ituvyifatamo bakaba babona yuko abarundi batatu bakimaze hariya twebwe ntitwitaye dusubiye mu rugo mugabo tutacanyemo.
Imbere yuko bataha bwana Sindimwo ntakana kwigarukana wajya abasirikare b'Abarundi rizotuma habagahaze mu kigega cya leta.
Gihengere cyamaho ingorane zizobaho kubera zo wari umuhini mushasha. Mugabo umenye yuko imbere yuko ibi bya Somalia bibaho abarundi barabaho kandi atangabo zigiye hariye abarundi babaho kandi atanzahabu tiko turaronka ataterrari tumaze kuronka ivyo byose twarabayemo barihinda cyane biyumvira yuko tutaronse imfashanyo yabo banyaburaya uburundi buzoca bupfa. Mugabo uburundi bwarabayeho kandi rona ko imyaka tuyigenze uno munsi rero bakavuga bati amahera y'abazungu mutuyakura muri izo ngabo niyo dukoresha mu gihugu mu kubigira ivyo babazi yuko reka turabe ngene uburundi tusobanura amara gaciro baracafata muri izo nzira benizo.
Uburundi bwari bwahawe itegeko ryo gutahukana abasirikare igihumbi imbere y'itariki ya nyuma y'ukwezi kwa kabiri guheze, ariko bwakuye muri ya misoma batarenga 400 yakira mugenzi we wa Somalia mu gisagara cha Bujumbura kuwa 19 kwezi kwa kabiri uyu mwaka. President Nkunziza asavye ko inama yihuta y'ibihugu byatanze ingabo muri ya misoma kugira ngo ingingo yafashwe subirwemo bushasha ku buryo atanu marenganywa. Uburundi bwarungitse abasirikare barenga 5,000 muri Somalia kugwanya intagondwa za Al-Shabab kuva mu mwaka wa 2007 bari kumwe n'abandi bagera ku 17,000 bava mu bihugu bya Ethiopia, Uganda, Kenya hamwe na Djibouti. Eroje wikaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.
murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni kakanya kakiya gukubanye idini n'abanyamashengero no munsi abakenyezi banyamurenge nibo twabatumiriye bemeza ko bagikumirwa mu iterambere rijanye no kwiga amashuri. Umuhinga mu bijanye n'imibano hamwe n'imicoto ye Aloise abona ko hakiri ivangura rifatiye ku gitsina. Bamwe mu bapastori b'abanyamurenge bagiye kuba mu kiganiro c'indongo z'amasengero n'amadini kiriko kibera i Bujumbura basigura ko biri mu vyo azohimiriza ko ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi uzohimbazwa ku munsi wa gatanu. Diane Ndonse atangure atubwira abo bari kumwe hama baduge ku kiyago.
Pastor Muzuri Alexi umwe mu banyamurenge turabaramukije.
Ndabaramukije amahoro.
Pastor Neza Konsole namwe bwe turabaramukije.
Amahoro neza cyane.
Yego turi kumwe kandi n'umwigisha Toyi Aloise umuhinga mujanye n'imico hamwe n'imibano akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi namwe bwe turabaramukije.
Amahoro.
Ndaramukije mwebwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'imico hamwe n'iterambere ry'abakenyezi b'abanyamurenge. Pastor Neza Konsole muri umwe muri abakenyezi b'abanyamurenge mwodukira ku mayange ibijanye n'iyo mico ku iterambere ry'abakenyezi b'abanyamurenge.
Njewe ndi umwe mu bakenyezi b'abanyamurenge kaba ndi n'umunyamurenge kazi bivuga ngo muri uwo muco nawubayemo kandi nkurimo gushika muri iki gihe. Umuco w'abanyamurenge ni umuco mwiza cyane navuga ngo kuko sinavuga ngo cyane kuko buri muco habamo ibyiza n'ibibi, ariko ni umuco usanga umugore w'umunyamurenge kazi ari umugore wubaha umugabo kandi akaba ari umugore ufata sharije nyinshi cyane ku rugo, akaba ari umugore mbese aba ari umuntu ibikorwa byose byo mu rugo bisa nkaho ariwe biraba, akaba ari umugore utari ukunze kujya ku ishuri kubera ko kenshi wasanga amahirwe bayaha abahungu, akaba ari umwigeme uba mu rugo umenya imirimo yo mu rugo mbese hakiga bake kandi nabo benshi ntibayaheze kubera sirutumiriye bari batuyemo. Rero harimo ibyiza harimo n'ibibi, ariko icyo navuga cyane nuko umugore w'umunyamurengekazi mukiza uwamusangana nuko umugore w'umunyamurengekazi atabasha kuva mu rugo rwiwe nubwo yahura n'ibibazo mu makondisiyo y'abameza cyangwa mabi. Umugore w'umunyamurengekazi yarazi ko iyo amaze gushaka adashobora kuva muri uwo muryango. Ikindi cyo ngeyeho bari umuntu wumvaga ari umwana ugomba kumva ari abandi bamufatira ibyemezo. Ibyemezo byafatwaga n'abagabo, abagabo ariko bafata ibyemezo by'umuryango bakabifatira abana b'abahungu n'abakobwa mu buryo wasanga buri gihe umugore asa n'umuntu ugenda akurikira gahoro gahoro ariko atazi ibyemezo bifatwa mu muryango.
Ariko ubu siko bikiri.
Oya, byarahindutse bigenda bihinduka kubera kugenda abantu bava muri aho hantu bari muri ako karere bakabasha kugenda ahandi ho migi, usanga ibintu bigenda bihinduka kubera yuko hari ibyo barebera ku bandi cyangwa se hari ibyo babonye byiza bisumba umuco bari basanganywe.
Muri abyo ntanzitizi zikihari ku iterambere ryabo.
Inzitizi ntizabura kubera yuko bose ntibarava mu karere, abakiri mu karere biracyariho. Nubwo umukobwa ashobora kwiga si benshi baheza amashuri kandi haracyari amahirwe makeya yuko umukobwa basanga afite amahirwe angana n'ay'umuhungu. Rero mu karere hariya biracyariho, mu buryo ko dushobora kuvuga ngo habaho ikindi cyo ku umuntu aresista cyane no kuri changema naho no mu migi urasanga hakiriho utundu tumwe na tumwe umuntu adashobora kumva ko yisanzuye cyangwa se umugabo amufate nguko yumva ngo ni umugore ufite icyemezo yafata mu muryango wiwe rero byaragiye bigabanuka ariko iracyari processus ndende kugira ngo umuntu azabashe kumva ko umugore w'umunyamurenge kazi afite uruhara runini mu muryango gufata icyemezo mu rugo cyangwa se afite uruhara runini ngo kubasha kubaka umuryango w'umugabo yakubaka cyangwa uruhara runini nuko gufata icyemezo ku buzima bwiwe ego ubundi umuntu aba ariho umwigeme aba abashobora kuvuga ngo ngomba kurondera ukundi nshobora gufata icyemezo cy'ubuzima bwanje ariko kenshi wasanga gifatwa n'ababyeyi cyangwa umugabo ukasanga kenshi aribo bafata ibyemezo ku badamu babo ibyo rero ugasanga biracyari ikintu gikomeye kandi mbogamizi kigomba guhinduka
Ego, ego Pastor Muzuri Alexi mwebwe muhumwe mu ndongozi z'amasengero iyo mico y'abanyamurenge kazi y'abanyamurenge muri rusange amasengero uruhara rwanyu kugira ngo muteze imbere umukenyezi biciye muri uko kurengera imico n'uruhe
kuko Madame Konso abivuze kera umuco w'abanyamurenge wari umuco ndugushwe umunsi none ubakiye ku miryango umuryango imurenge ni institution ikomeye idafa kunyeganyizwa n'ikintu icari cyo cyose rero muri iyo institution yabifite umugabo nka Serugo ari bafite ijambo mu rugo ari barutegeka ari waruyobora umukenyezi cyangwa se umugore akaba ari umuntu ari mu muryango yitwararika ibyo mu rugo akitwararika abana kandi akaba ari umuntu ari très responsable mu rugo rwiwe kandi akumvira umugabo kuko mugezanjeje kubivuga akumvira umugabo kandi akaba ari umuntu adashobora guturugo
adashobora kwahukana
kuko mu muci wacu ntibahukana kandi kutahukana ntibiva ku mategeko juridique ko bagiye muri etat civile bagasinya nuko umuco wacu ntiwemera ku muntu yahukana rero iyo dashika hakaba namatati amwe namwe umuryango warabifataga mu maboko ugaturinye ico kibazo rero iterambere ku mashengero ishengero kubera ko kera uwo muco wari usanzwe uriho yuko abantu batahukana ishengero ryaje bimeze nka institution juridique aho byitwa ko umuntu wese w'umukristo washatse warongoye akaza mu isengero abungera ibishengero bakabahezagira babasinye kubana akaramata n'umudamu we kandi cyarazira kuri iryo tegeko barirenga rero amashengero yagiye afasha mu buryo bwo gutsimbataza uwo muco wo kutahukana kubera ko abantu babasezeranye kera kimwe mu bintu byatuma abakenyezi batamashuri batiga nkuko yabivuze hari ikintu cyitwa kurongorwa hakiri kare umukobwa yaba ari umuntu hari asangaho karakura ategereje gusa kurongorwa rero aronso umuhungu agatamashuri akaja kurongorwa rero ikanisa ico rigenda rifasha nuko kizira ko umuntu aza kurongorwa adaciye mu ikanisa ukwaca mu ikanisa rero niko hagaragara kubana neza no kureba mbese uyu mukobwa kugiye kurongorwa aciye mu ikanisa arakwije imyaka yo kurongorwa harageze ko arongorwa rero ikanisa cyangwa se ishengero rigenda rifasha mu bijanye no gukomeza uyu muco wo kubahana no kubana tyabe kwahukana kandi no guca ingeso yuko umugabo yototeza umugore yo kumva umenga arakinyije umugore amuhagaze hejuru amubije uburenganzira bwiwe
ariko igihe habaye agacinyizo inzira ni iyihe kuri uwo mukenyezi
habaye agacinyizo k'umuco w'ikanisa umeze bishitse umukenyezi agacinyizwa ko bari abantu babaraci imbere y'Imana mbere mu rusengero arabishikiriza urusengero rufite rero ububasha kuri urwo rugo mu gihe hariho umwe cyangwa uwundi yitwaye nabi ku ishengero rimufatira ibihano mu gihe adashoboye guhanurwa ngo yumve agarurwe
Sigura ko abanyamurenge bose bari mu masengero.
Abenshi ibice no vuga nka 99% n'abakristo bari mu masengero. Bisigura ko ishengero ni nk'uruzitiro ruzitiriye urugo. Kandi ruzitiriye urugo kugira ngo uwo muco ubeho ariko ntube hari umuco ufite intumbero yo gucinyiza cyangwa se yo guhonyanga agateka ku mukenyizi. Akaba ari umuco utuma abantu babana basonaranira bubahana kandi umuntu wese azi ico ajejwe mu rugo
bari mu madina atandukanye
ego ari madina atandukanye
ego migisha toyi Aloise abanyamurenge bari nk'abarundi ariko cyane cyane abanyamurenge bazwi cyane ko bari mu bihugu bitandukanye byo mu karere kubwi ntambara bugenda barahunga iyo mico yabo ubu yihari abavuga ko ikibabere ntamba bataratera imbere gose ariko kandi taragera no kurugeza rumwe nko mu Burundi nk'ubu baba ngaha hariho ico baba kwiye gukora hari ingufu ziba zikenewe kugira ngo bashobe kuba mu mico y'igihugu baba barimo dutanze akarorero nk'ico co kwiga intiki kirinzitize ngaha aye mu Burundi
Mugabo urumva tugira tuti abanyamurenge abarundi barukwabo abanyamurenge barukwago ntidutandukanye ko dusanga ibintu twese mugabo gutubuze abanyamurenge dukwere yuko hariho imico hariho imigenzo hariho akaranga yisangije gatumagira bati bajya abantu sabarundi n'abanyamurenge bifatiye ukifatiye rero kiyo mico kiyo migenzo ituma umuntu ayirabira ko agaca ateka tunganya n'ubuzima bwiwe iyo ubuze uti turavye hariho imvo nyinshi uravuze uti nko guhunga bakaza ngahi wacu mu Burundi tukabitegereza arabwira bati ntibaratera imbere bacafite inzitizi zibazitira ufatiye ku rugero twebwe tugeze kandi bageze ko ukaheza uko karufatira ko ukarabisha amaso ababandi bantu dusangiye ubuzima nkuko ubivuze turahimba cyane gusa ko turi kumwe n'abanyamurenge ntitubaza ko ntitubarengera karimbi baravyibugira bo nyene mu byo bashikirije bateye iteka akaranga kabo kandi nivyo kuko nivyo nivyo byo bakubuzima bw'abantu n'abose baraneze barahimbarwa n'akaranga kabo ariko kandi umvise yuko hariho ico cyumviro cuko kumbure umwana wo mwigeme n'abatabitomuye neza yarakumirwa mu bijanye n'amashure nawe n'ivyo uvuze uvuze uti kwera iki mashure kumbure ntibari nzitizi ituma abana bigeme banyamurenge n'abadatera imbere kandi abantu bateye imbere ubwo n'ivyo bifatiye ku mico n'akaranga vyabo ihegome bayivuze yuko mu mico n'imigenzo yabo umwana wo mwigeme cyane cyane bakoresheje kera nanifuje ko bavuga ubu ngene byifashe amangene byende ubu nayo kumbure ikiri imbere cyari tari shuri ariko kuja kubaka mugabo umuntu ashabaza ati none byo bibava ko canke niko ubuzima bwabo imico yabo itekanye itunganye ibintu aho rero aho bigeze amango mpiyogira ati aho hantu n'ahantu ho gukosora kuko ni uburenganzira bw'umwana bw'ukwiga urumva twovyita ko ari vangura rifatiye ugitsina cyo vangura navyo rero ni wa muco mubi w'ugukosora nibaza yuko naho twarekana abari ngaha mu Burundi ko bahunze imico ikagendera irahura bakarabira abandi bana bigema bageze n'abakabarabira ariko kandi bazako nari murenge wose uriya manga kitegereza naho nyine rwose yuko ibijanye nk'ivyo byihinduka by'imico naho nyine naze yuko byamaze gushika kubera imvo nyinshi abantu baragenda bahagaruka hariho ibimenyesha makuru hariho guhanahana amakuru vyateye imbere cyane gose atahantu ho bahinyegeje kugira ngo iganzirwe n'imico ya mico yagendera vangavangana n'ero kagira nti aho oniyo nogira nti kugerekeye amashuri twabimise yuko umwana w'ubwiye munyamurenge kesha kicho asanga kwera yuko ari umujyango utekanye ngo muteganirize ubuzima kandi nawe bamubonamwo nogira nti bagira ati wewe heza amashuri uze kubaka amashuri nayo abahungu aho nagira nti rero aho hantu naho kosora kuko urumva hariho icyumviro cy'ivangure fatiye kugitse na umwe nagende kwiga uwo ndagende kurongorwa gume muhira
yego ubu twimirije guhimbaza umunsi mpuza makungu hari umukenyezi iterambere ry'umukenyezi umunyamurenge uno munsi mwebwe muri ko muritegura gute
turimo kwitegurira uriya munsi kuko no munsi mpuza mahanga uratureba kukureba umukenyezi wese kwitsi natwe turabakenyezi mu bandi azaba ari umunsi tuzogiramo ibiganiro tuzovuga ku bintu bijyanye n'indangagaciro z'umukenyezi tuvuge hejuru ya iterambere n'umukenyezi hanyuma twongere tuvuge ukuntu umuntu yakwigira l'autonomisation y'umukenyezi ibyo ni ibiganiro dutegura kuzoganira kuri iriya tariki tukaba mbese twahamagaye abakenyezi bose kuko ni muri bimwe byadufasha kugira ngo natwe tumenye ko utarubizi amenye ko hari urundi rwego umukenyezi agezemo ego turimo kuwitegura uriya munsi kwa gatanu saa munani n'iminota 30 tuzaba dutanguye umunsi wacu mukuru
reka tukarukize kino kiganiro hano tubashimire Pasteur Neza Consolé
murakoze
na mwebwe Pasteur Muzuri Alexi turakengurukiye
murakoze
mwigisha Toyi Aloise nibutse yuko muri umuhinga mu bijanye n'imico hamwe n'imibano mukaba mwigisha no muri kaminuza y'u Burundi na mwebwe turabakengurukiye ku nterano yanyu
murakoze cyane
yego ndakengurukiye na mwebwe mwese mwari ratwumviriza kwicwa rya Amerika aho twariko turavuga ku bijanye n'imico n'iterambere ry'abakenyezi b'abanyamurenge Diane Ndonse tuzosubire nk'iki gihe
Diane Ndose na wewe tugukengurukire cyane nakano ngahaduce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi amari imbere yuko duhana gahindukira ngende ndabibukije ko Burundi buvuga ko naho hatabwoba bwo kubaho ku gihugu atabasoda gifise muri Amisoma aho ni muri Somalia gutahuka ko abasirikare bagera ku gihumbi bahora kugarukana amahoro mu gihugu ca Amisoma bizosiga igihengeri kinini mu kigega ca leta byavuzwe n'icegera ca mbere c'umuguru w'igihugu Gaston Sindimwo yabwiye ibiro byacu inairo muri Kenya. Nongaha rero duce dusozerera ikiganiro cacu wanyu mu ntara mushobora gusura kumva ku wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu koma yakoze Facil Gebehu yacegeranije hamwe na engineer Audrius yatufashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe nabategure nongera ndabashikiriza wanyu mu ntara y'ino munsi tuzongere duhure ejo nkaho twatanguriye.